dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku ndyane zadutse mu mugambwe CNL urongowe na Agaton Rwasa gushikaho ubushikiranganje bujejwe intwaro mu gihugu hamwe n'iterambere ry'amakomine bufata ingingo yo kuza ibikorwa bya politiki y'uyu mugambwe ingingo abarongoye umugambwe CNL babona ko ifise intumbero yo gutobera uyu mugambwe kubijanye n'amatora atekanijwe mu mwaka 2025 uruhande rutumvikana na CNL rworwo rurega uyu mugambwe ko uhonyanga amateko agenga umugambwe kigane tugiye kubashikiriza twaravuganye n'umukuru w'umugambwe CNL Agaton Rwasa hamwe n'umuvugizi w'uyu mugambwe Terence Manirambona kugira ngo batubwire aho ibibazo bihagaze reka dutangire n'umukuru w'umugambwe CNL Agaton Rwasa
Mushantahe Agaton Rwasa murongo uyu mugambwe CNL murakoze cyane rwose kukanya mutoye kugira ngo bwanye ni radio ijwi rya Amerika nashaka cyane cyane tuvugane ku bibazo biri mu mugambwe muri iki gihe mu mugambwe wanyu CNL hari n'abatangwe kuvuga ko hashobora kuba hari ariko bashaka kugira hagiye koneka CNL nyakuri nashaka mu majambo make cyane rwose mutubwire ibintu byifashe gute muri iki gihe
muri iki gihe uko byifashe nuko tubona yuko umushikiranganje yafashe ingendo n'umugambi w'ukuburabuza ibikorwa by'umugambwe ibyo akabigira mu gufata ingingo zinyuranye n'iby'amategeko ategekanya kuko bwa mbere na mbere nimba yovuga ngo hariho kutumvikana hagati y'abantu bari mu mugambwe nashobora guhagarika ibikorwa by'umugambwe kuko umugambwe nta cyaha na kimwe ufise imbere y'iby'amategeko y'igihugu ikiya kabiri nuko abo bantu bavuga ngo bafise ingorane n'ingorane tubona baterwa n'abo bategetsi kuko nibo babaye imigi kuko twaratunganije ibikorwa turi kumwe mugabo babonye batabaye bari mu bibanza bashobora kubandanya bonona ibikorwa ku nyungu z'uwo mugambwe nyine babakoresha bahitamo guca bavuga rero yuko byose ari uko bisibutse buti ubushikiranganje nabwo bugaca bwihindukiza mu ijambo bugahakana ibyo bwemeye nkuko nabo nyine bahakana ibyo baci bakoze aho urumva rero ko ndi ingorane
abo bantu mumvuga mushira ntaye gato abo bantu mumvuga ko bakorana n'ubutegetsi sabari mu mugambwe wanyu CNL kandi bafite n'ibibanza bikomakomeye
yegome kuko twarabonye ko hari ingendo yuko hari abantu bagira ibintu byose bishoboka kugira ngo ibikorwa by'umugambwe bise n'ibisinziriye hanyuma bivanye n'uko ibihe biriko biregereza turabona yuko dukwiye kwicara tugatunganya gushasha amategeko y'umugambwe kugira tuyaruranishe n'itegeko ry'igihugu rigenga itunganywa ry'imihingo kuko iryo tegeko ryashyizwe ku gikumu ubu Burundi kuko iryo tegeko ni intara zitanu ni ukuvuga amaprovensi atanu amakomine 42 hamwe n'amazone amajane na 50 n'imitumba n'amakaritsiye 344 ubu rero ku bw'abo bantu kirazira yuko twe twoja ku iryo tegeko ritunganya igihugu riri mbe n'umushikiranganje agaca bashyigikira muri ibyo mu gihe iyindi migambwe iri kiritunganya yisunze iryo tegeko bakavuga ngo hari abaje ngo boca batakaza ibibanza mugabo baragiye mu ikoraniro kaminuza iminyanyiro zigahinyanyurwa bagatera ibyumviro kandi bikemerwa n'ikoraniro kaminuza bakaca bavuga ngo ntigizunze amategeko umushikiranganje mu kunaniza ngo nitumwe ivyegeranyo ngo vy'inama zitegura akirengagiza yuko inama z'ibiro bikuru by'umugambwe zidatanga raporo zitanga icegeranyo umushikiranganje ibyo twanaro na mananiza ni ibintu byo kwirondera ibyifatikizo kugira ngo baburizemo iterambere ry'umugambwe
abo nyene bavuye mu mugambwe wanyu mushikiranganje Agaton Rwasa barafise ibyo gushikiriza bakaba bavuga ko umugambwe usigaye uhonyanga amategeko bakaba bavuga ko namanama basaba umukuru umugambwe atabakaryo ko gushikiriza ibyumviro byabo eka nizo nama atazibaha ivyo mu bivuga kwiki
sivyo na gatoyi kuko abantu twarakoranye amanama yo gutegura icyo koranira kaminuza inama zika zitanu iya mbere itariki 16 z'ukwezi k'umunani umwaka uheze iya kabiri itariki ya mbere y'ukwezi kwa munyonyo umwaka uheze iya gatatu mu kwezi kwa mbere itariki 14 iya gatatu ya kane itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri iya nyuma itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu kuvuga rero ngo ntibarimo ngo mwitegurwa ngo ntibari barimo sivyo iyo bavuga rero ngo hariho ngo bitakozwe amanama y'ibiro bikuru abaserukira intara baba barimo abo nabo bagwiza guca bajyana ibyavuye mu ibyafunzwe n'ikorera n'inoze n'ibiro bikuru mu rwego rwabo kugira ngo bumvirize batere ibyiyumviro by'abo barongoye batabikoze uno munsi baca bagaruka ngo umugambwe wakoze amakosa aho kuba nyine bokwemanga ko bakoze amakosa ko batakoze icyo babwirizwa gukora kira noneho ikoranero kaminuza abo bose byega bari baririmwo barahawe ijambo uvyashikiriza aragishikiriza ikoranero kaminuza rirapfundika kandi ikoranero kaminuza niko rwego rukuru rw'umugambwe igitangaje yaba abantu badafise umutima wo kurondera gusambura byogenda gute ikoranero kaminuza ribe ibyo ripfunditse bikorerwa akazi tugira ingendo hagati mu maprofesa atanu mashasha magabo tukabona nyine ko basiba batanisho bavuze bamwe hanyuma inyuma y'ukwezi n'iminsi 18 akaba ariho baza kuvuga umushyikirizi aravuga ngo ntibyakurikije amategeko we nyine ari we yatanga n'uburenganzira bwo kw'amakoraniro kaminuza aba yari kubona ko bidakwinje amategeko akabirekura urumva kubera igihagararo kubera ikibanza we wafise kandi noneho kuri we umugambwe wonone usambutse kuri we ni sawa kuko umugambwe wiwe ucusagarara ugasagamba
abo bari mu mugambwe
gutyo ntibisanzwe mugabo naho nyine ntibisanzwe kuko iyo amaze kuba umutware abwizwa gutwarira bose abwizwa kubaho ku neza igihugu ntagomba kuba akorera umugambwe wiwe
ariko naho mutunga agatoki ubutegetsi indyane nyamukuru ziri mu mugambwe wanyu hariho kandi abo muvuga ko bakorana na leta y'u Burundi hariho ibindi birego bavuga ko n'igenwa ry'abaserukira umugambwe mu ishyirahamwe ryo mu buseruko bwa Afurika yara naho nyene bisa n'ibitagenze neza hari icyo mwabitubwira ko
ibyo nibyo bifatikiza kuko nta namwe bokwerekana ingingo imwe yaba y'amategeko y'igihugu yaba y'amategeko y'umugambwe yoba yararenzwe nta namwe ikigira kabiri ku bijyanye n'abagenwa muri ibicanye biriya nta koraniro kaminuza ribanza kwicara ngo umugambwe gukenya uyu ushaka gukenya uriya nta namwe byabaye ibyo rero urumva barondera ibyitwazo uyu munsi bakavuga ibi ejo bagahindura bakavuga ibindi igihe ejo bagahindura bakavuga ibindi no kubwira yuko ibyo byose atari ibibazo kuko iyo biza kuba ari ibibazo none ko ibyo bashaka byari byashitse bagakorana n'ubwo butegetsi bukishyiriraho ubwo bushatse ntibari kunezerwa ko abo natanze nk'abakandida batabaye aribo bajayo ntibyari guca bigarukira ngaho none uyu munsi babyidoga ngo bizane iki kandi basubire inyuma bagire gute
ubushikiranganji bujejwe intwaro hagati mu Burundi buvuga ko bwahagaritse ibikorwa byanyu byose ko hashobora kuba intambamyi eka n'ubwicanyi hari n'ibirego bivuga ko hari umugambi gushinga CNL nyakuri hakurya vyama vyashitse mu yindi migambwe hakaba ngo n'ubwicanyi ivyo vyo mubivuga kwiki
ivyo vy'ubwicanyi nibaza ko ari ivyo bitwaza kugira ngo batange uburemere bw'ivyo bariko barakora ubu koko yobaye hariho ubwo bwicanyi avuga ababutegura ntaba yarabafashe kwatanumwe yerekanye ubwo bwicanyi yobona wewe wenyine abandi batabubona nubwo icyo bimeze gute cyanyaho ni ukuvuga yuko ari amaremere ntajya bategura cyanyi bateguye barondera igere bubishyira mu ngiro icyo ni ukubwira ni uko umugambwe CNL nturi mu nzira y'intambara umugambwe CNL nturi mu nzira yo guhungabanya umutekano w'ubucanyi w'uriya ibyo rero jembo na yuko ni ibyitwazo kugira ngo asobanure izo ngingo ariko arafata zinyuranye n'uburenganzira bw'umugambwe zirengeye imbere n'ububasha bwiwe kuko ibikorwa by'umugambwe kugira ngo bihagarikwe mu gihe wakoze amakosa ni sentare iheza igafata ingingo ati umugambwe ku makosa n'aya n'aya ibikorwa byayo ntibihagarare mukawe we rero urumva ubu yabaye sentare ubu yabaye byose ni ngorane kandi aho naho nyine akavuga ngo yarituwe ngo hari bamwituye none bamwituye kuki atahamagaye uburongozi bw'umugambwe kugira ngo atubwire ibyo bibazo tubivuganeko kibo babo bamwituye batahejeje ngo batange kopi mu mugambwe twebwe turafise akangonongono ukunuku permanence ko zabazuguruye ko batigira baza ngo bavuge bati ariko twe turafise ikibazo ukunuku
reka tugaruke ku njyana ziri hagati mu mugambwe CNL muri iki gihe hariho icyifuzo canke imigambi y'ukwegera abo bari ku rwego rundi ruhande kugira ngo ibibazo muhereze mu mugambwe
ibibazo kubereza mu mugambwe nicyo twifuza kandi ibyo twari twifuza kuva kera mugaba bobo burumva yuko ubu bavuga bati ni mushikiranganje ndiwatora umuti w'ibibazo byabo mu mugambwe ikoraniro kaminuza rivuze titi tubigenze uko urumva ko ikitabahibaye n'umushikiranganje acaza kugitorera umuti uwo mushikiranganje nawe akavuga ngo akeneye ko abantu ngo biyuzuza mugabo ngo nta nama bashobora kugira atari watanze uruhusha ko bagira inama urumva yuko aho harimo imitego
ku bwanyu amaherezo n'ayahe ibyo bibazo bizatora umuti gute
ku maherezo kuri kuzotsinda ibinyoma
kuba izo njyane zadutse mu gihe imigambwe myinshi iri kwitegura kuzohiganwa mu matora mu Burundi mu giha insiguro
twe tubiye insiguro yuko umugambwe uri ku butegetsi urunda kujya mu matora wonyine kuko abo bantu naho baba uwo mugambwe CNL sabo bagiye ngo bagiye guhiganwa na CNDD-FDD bo barabagenda kumwe ku yindi migambwe bacavuga ngo bagize ngo runani ngo ko gushigikira umugambwe uri ku butegetsi ibintu nka mwe bivyo tumaze iminsi tubona mu matora abaye injoro zibiri zose
umugambwe CNL gushika ubu niwo mugambwe utarimwo imice myinshi muri iyi pro naho harabaye imice kandi umugambwe uri ku butegetsi CNL-FDD harabaye imice mu migambwe itandukanye hariho za nyakuri za Frodebu ku bwanyu ni kuki ivyo bintu bikunda gushika mu migambwe mu Burundi
bishika kuko ariyo ngendo y'ubutegetsi ubutegetsi ntibushaka guhiganwa n'imigambwe ikomeye buhitamwo abo bugira basoma mbike ukabafasha kwigumura ku migambwe barimwo hanyuma iyo migambwe nayo rero bagaca rero bakora ibishoboka byose bakayiburabuza kugira ngo ibyo bashaka gushaka ko babishikeko mugabe iyo ngendo nta nyungu na ntoya yazanye mu gihugu yaba niyo CNDD-FDD ntacyo yuvuga ngo yarabyungutsemwo kuko ibyo teye iteka igihugu byarushijeho kunyuka uyu munsi ugiye kuraba ingorane ziriho mu itunganywa ry'igihugu ntabwo ziterwa n'uko hari umugambwe CNL kuko intwaro yose CNDD-FDD yonyine yayihariye ibintu byose ubuzi bwose bwa leta mugaye ibintu aho guterera imbere biguma bisa n'ibiyangara bari bakwiye kumenya rero yuko nk'abatware icyo ariko baranze ishinga kwari ugutorera umuti ibyo bibazo by'igihugu aho kurondera kuzana kandi injyane mu migambwe nabo badi bariko baragenda bigana abo bandi babigiyemo kare bari bakwiye kuraba mbega abagize iyo ngendo hambere aho inyungu babikuyemo ni iyihe ko mbona bamwe n'ubundi bahereje n'ubundi kutabakomoka kandi bitwa ngo ntibasoma mbike n'intwaro n'ubutegetsi ivyo vyose rero vyari bikwiye kugurura amaso bamwe n'abandi bakaraba ikibereye igikwiriye ico arico kuko inyungu z'igihugu zisumba ikindi icyo arico cose igere inyungu z'abantu inyungu z'akagwi k'abantu zirutishijwe inyungu z'igihugu igihugu sinzi ko kizoheza gitezwe imbere n'abande ryari kuko ingendo mbi iba ari mbi nyine ntishobora gushikana ahantu heza na buhoro buhoro
ariko muradomye urutoki ku butegetsi uruhara rwa rufise mu njyane ziri muri CNL ariko izo njyane nk'uko twabivuze zarabaye mu migambwe myinshi cyane rwose kandi ku butegetsi butandukanye atari bwa CNDD-FDD ikintu abategetsi abakuru b'imigambwe eka abanyamigambwe badakora neza ni iki
reka si ukuvuga ngo abarongo imigambwe ngo ntibakora neza cyangwa ngo bakora neza igihe cyose umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi wewe uwumva yuko kumbura ibyo bakora utabishyigikira uko babyipfuza ijana ku ijana bakwita umwasi. Barose rero umuntu ashobora kubapfukamira ati ntacyo je nimumve nimirire nta ngorane, baca bakora ibyo nyine. Niko byabaye kuri iyo migambwe itandukanye. Ariko kandi icyo twavuga ni uko none ko ibyane zabaye hagati mu migambwe no muri Sainte Devote nyine ubwawo mu burongozi abantu ntibumvikane, ni ukwa Karorero 2015 ibyo bise ngo abafrondere, none ko batavuze ngo igihugu kigira kingo ngo kigira kigwe mu manga ngo ubwamwe ngo gukubirara ingorane mu bwamwe ngo umugambwe barawuhagaritse. Uyu munsi none igitandukanye hagati y'ibyo bihe n'ubu ni ikihe cyo tuba ubushyirakanje afata ingingo zingana gutyo? Hano je nuvuga nti notera nakamumbira abamukurira nimba batamutumye bamukebure bamuhanure ibibazo biri mu mugambwe. N'umugambwe ubitorera umuti, si intwaro ibitorera umuti.
Mu kanya gato kandi mu gusozera, murizeye ko izo ndyane zo zamaze kurangira imbere y'uko amatora aba mu 2025?
Intwaro yokuramo ukuboko, yokuramo ikirenge, twakumvikana mwanya muto cyane.
Agatongo Rwasa, umukuru w'umugambwe CNL, murakoze cyane rwose ku kanya mu hari radio Ijwi ry'Amerika. Tukivuga ku ndyane z'umugambwe CNL, twaravuganye kandi n'umuvugizi uyu mugambwe Terence Manirambona, nawe nyine atangura tubwira ibibazo biri muri uyu mugambwe.
Mushyentahe Terence Manirambona, murakoze cyane rwose ku kanya mutengo muganiye ni radio Ijwi ry'Amerika. Nashaka tugaruke cyane cyane ku ndyane eka n'icuka kibi kiri mu mugambwe CNL muri iki gihe. Mu majabo make ibintu byifashe gute?
Nibyo nk'uko mubivuze, mugambwe CNL madinisi mu cyuka kitameze neza, harashe amezi ashika umunani. Ariko uno munsi nicyo cyuka cyagiye gihita gutora inyishu, cyateye kibura inyishu cyane gushika naho bagushaye hagati mu banyamugambwe. Inyishu imaze kubura, hagera n'abitura mbere mu bushyirangane bugeze bwo gukurikirana ibyo bigambwe. Ndeni wana zetukumba yuko awashenye yungu yuko yukubwa ndu mkangu yungani kwa kujira ngo waka sawa yuko wali mkambu wa kucharana. Mwri make na uzichuka kiyeze aliko mungu ndiye ya bidhida kuna wabia imvoni mvano yu sata angulie.
Ego me ugambe nambele imbele mkutubgira imvoni mvano mutubgire aho ibinu daha galarie ni kuchi mutashwe kuvikana iwi wazo ya gaza he.
Iwi wazo zata angulie mwri bakwa che chile mutawa wamezi munani cyatanguriye ku makuru yazananye ahantu tutamenye, avuga yuko hariho umugambi w'abantu bagomba gushinga umugambi sinyeri nyakuri n'abagomba guhungabanya ubuzima bw'umukuru w'umugambi. Aya makuru rero yazanywe n'umukuru w'umugambi wenyine ubwiwe, hanyuma ntiyashoboye gutanga umuco kubivugwa kuri ibyo bintu. Niho mu nyuma yaho haciye hasohoka urutonde rw'abantu 14, harimo abagize ibintu by'umugambi, harimo abashinga amateka, harimo n'indi mirongozi z'umugambi ku nzego nkuru. Aya makuru asohokana ku mbuga ngurukanabumenyi asatuma ari ibintu by'unyuka, kuko hagumye havugwa uruntu haba gusaba ko hoba inama yotuma abanyamugambi twicarana, inzego zicarana, hama izo nama ntizashoboka gusa naho handikwa makete. Ayo makete yabura inyishu zagiye gufata inzira buke buke, aho abo bari baremetswe intebe ishushe hakabura ibyemezo bandikiye umukuru w'umugambi bamusaba yuko by'ukuri yoterera inyishu ikibazo kiri mu mugambi. Iyo kete basabaha ikopi umushyirangarangi niwe yaciye atuma ku mukuru w'umugambi, maze amusaba ko yokwicaraza uyu mugambi. Tumaze kwicara rero twavuganye bitari bike, ariko turasanga yuko hari amakuru atariyo mbere bashaka, turavuga ko ibere ryayaze. Ariko twavuye dusanga mu nyuma kwari gusaba inkwere ku maso no guhekera ku nyonzo, kuko aho gutora inyishu hagumye havuga amajambo abumva ko adahumuriza atubaka umuganga ni kamugaye.
Ayo makuru y'uruhagarara, ayo makuru y'ubwicanyi ka yavuye kuki itayateye niki?
Kidogo cyikubo nituramenye cyateye, kuko murumva yuko yazananye umukuru muganga rero yashikirije ashyiza mu nama, mugabo yavuga neza aho yazananye. Cyanasaba yuko twoyicariye tukamenya ayo makuru imboni mvano yazo cyanke icyo ishakamije, uwo mwanya ntiwabonetse batubyicarire. Icyo gituma rero ibihe bikora bimwe biyangara, kuko abantu bagumye bikekana binubana, harya naho mbere bamwe umutekano wabo ubangamirwa, nkajya ubwi wanjye barambuje no kwinjira mu ngo y'umugambo iriye mu nama. Sinamenya ababitumye, ndabaza mbere ni kwereka ibyo nzi nashaka kuhirira ndi umwe mu bagize inzego nkuru z'umugambwe ni kuvuga harabuze nyinshi ku buryo abantu bamenya ati habaye iki haragaho n'umugwi w'amatohoza umugwi mbere habaye imigwi ibiri umugwi wa mbere watanze ikigeranyo bitwara mu byavuyemo umugwi wa kabiri nawo uratanga ikigeranyo kitagiranye kitagihishije ku buryo n'ubu ntigize kimenyekana turi n'ibirimo mu gihe abo bagirizwa ibyo bintu babuze ibyemezo ariko hakaguma hari ibintu kwinubana n'amajambo byashyikirizwa bumva by'ukuri kutaranyubaka umugambwe ayo gutatanya abantu na serikali mu rwego nkuru duhereye ku bintu by'umugambwe
mwavuze ibirego byavuze ko hariho abashaka gushinga umugambwe CNL nyakuri indyane zigabura imigambwe zamaze abaye mu Burundi murashaka kutubwira abo bandi bari muri iyo murwi usa n'utarikiri kumwe na CNL banganiki barongozi umugambwe CNL bavuga ko akagwi k'abantu
nabwo kuba akagwi kuko urumva kuko tutamenye aho hatanirwa urutonde rwanditswe kuko urutonde rwaciye ku mbuga ngarukana bumenyi nk'uko nabivuze bakavugamo indongozi z'umugambwe nkuru amenyesha yuko mu bagize ibiro nshingwabikorwa by'umugambwe ubwo rwandiko rwavuga mu majwi abashyika batandatu mu bagize ibiro by'umugambwe naho ubwo rwego nk'uko tubisonga amategeko bivuga yuko rugizwe n'abantu 210 muri bo baremezwe iyo ntibishubushe murumva yuko byerekana yuko sakagwe k'abantu ni inzego nkuru z'umugambwe murumva yuko niyo hageze n'umuntu asanzwe canke ikintu cyose gifite ubuzima iyo kigize ingorane ku mutwe umutwe biratuma n'ibindi bimba byose byonaka ugasanga ntibigenze neza murumva rero sakagwe k'abantu abantu batandukanye 10 kurumva yuko tugiye mu ntara abantu twagiye turabona bagiriza ibintu biriya imigwi bimwe bita amagroupe WhatsApp abantu babikiyemo bamwe bakavuga bati ubu ntibumushiyemo n'amajambo amwe mbere yerekana yuko abantu badahugara mu mice rero se ikibazo cy'umuntu umwe cyangwa batanu cyangwa icumi ikibazo kimaze gushyikira mu mugambwe gushyika no mu nzego zo hasi irimo amanywa yo ku mitumba baramaze gushyikirwa na kino cyuka kibi kuko haciye amezi umunani cyarabuze inyishu kandi cyateza kwicarirwa mu nzego z'umugambwe nyine
ingingo y'ubushikiranganji bujejwe intwaro hagati ari nabwo bufite mu minwe imigambwe mwayifashe gute ku ruhande rwanyu
ku ruhande rumwe navuga yuko birababaje ko gushika naho ubushikiranganji bumenya ibiri kubera abo mu mugambwe byerekana yuko ariho inyinshi zitabonetse biciye mu nzego zizwi n'umugambwe kubera abantu babuze uko bokwicarana mwabizi neza yuko no mu muryango no mu ishyirahamwe uwurira mutwa cyangwa se urugo niwe wa mbere afata iya mbere kugira ngo yunge umuryango uguma uri umwe rero ubushikiranganji bumaze kumenya ibiriko biraba kuko bahavuye bandikirwa navuga icyete cy'ubwa mbere yandikiwe umukuru w'umugambwe bakaroha ikopi ariho batumye ku mukuru w'umugambwe ahambwira ati turumva uruntu niraba no mu nyuma hageze gutegura amakoranyo kaminuza uwo mugwi w'abantu bagirizwa ibyo bintu bitagira ibyemezo barakumirwa hama kandi harirengagizwa neza yuko amategeko y'umugambwe atomora neza uko ibikorwa bitunganywa harimo n'amakoraniro kaminuza cyangwa guhindura amategeko ngendanwa y'umugambwe navuga ko rero ku ruhande rumwe babaje kurumva hageze aho ubushyikirangaji bufata inyuma hamwe n'iyo byerekana yuko abo byega baba batashoboye kwirengera ngo batore inyishu z'ibibazo bafise urumva ku ruhande rumwe babaje hama ku rundi ruhande navuga yuko dufatiye urwandiko twabonye umushyikirangaji yandikiye umukuru w'umugambwe yavuze ati igihe ibibazo n'iby'iwanyu ni mucyari hamwe hanyuma muheze mutubwire icyo mwakuyemo n'umunsi rero turahindiye nk'uko nabivuze kuba uri serugo kuba ari umukuru w'ishyirahamwe canke umugambwe byerekana yuko niwe wa mbere yofata novuga iya mbere kugira ngo yegeranye inyangamugayo yegeranye abo baganiye ibibazo hama bicarane kuko turazi neza mu kindi bavuga ngo inama isumba ingimba two kwicarana hanyuma tukabona ibibazo byazananye kandi ndazi n'umuti ntiwabura hari ugushaka
murase kizera ko indyane ziri muri uyu mugambwe hagati yanyu baburongoye n'abandi banywanyi zishobora gutorerwa umuti mu gihe musubira mukaja mu nama mukayaga
navuga yuko burya ahantu hari ibibazo cyangwa hari abantu bango ha muntu runtu ariko ntibisigura yuko hari ibibazo bitagira inyishu ibibazo byose iyo byaduse abantu bakagira ishyaka byo kwicara hamwe ntihabe guhekera ku nyonzo ntihabe gusigara inkore ku maso cyangwa kuyayenzira ko ntacyo buza inyishu idatogwa ariko nk'uko nari ndabivuze kugira ngo itogwe ni impaka umukuru w'umugambwe nyine ubwiwe yegeranye izo ntama ziwe no kwita abanywanyi b'umugambwe ahereye ku biro bikuru by'umugambwe hama twicare hamwe nk'uko twari twabisezeranye mu nama twagiranye mu kwezi kwa kabiri twavuga tuti twige imboni mbana kino cuka nyuma ingingo ziberewe zifatwe kugira ngo umugambwe ubandanye ukora neza kandi winyunze kuba hejuru ku rwego nkuru gushika hasi inyankamugayo y'abanywanyi b'umugambwe sene begeranywe kandi basinyiye ku mugozi umwe na cyane cyane muri iki gihe twimirije ibihe by'amatora ariko biraza byari bigomba ko tuba twicaranye tukavugana mbere tukiza ibyo byose byatuma umugambwe udakora neza tukabihinyanyura tukabitoye inyinshi hakiri kare hama tukaraba n'izindi ngingo twafata zotuma umugambwe ubandanye ukora neza rero icyizere kiriho ariko murumva aho bihera mwamaze kuhatahura
abarongoye ubwambwe SNL muri iki gihe barega umurwi murimwo bita akagwi ko akagwi ko bagakoreshwa n'ubutegetsi ayo makuru cyangwa ibyo birego mu bivuga ko iki
nyamara yuko ni yo bavuga bati nyene y'abantu bari mu bibazo bari mu bibazo bashwanye batase umwe ari yumvira ati no vuga iki n'iki n'ishusho tuma abantu bumva neza yuko bya muntu ariwe mubi ariko aho tugeze ubu ntihakwerekana ngo nakanewe mubi cyangwa niwe mubi umuti ni ukwicara hamwe rero nubwo nari mvuze sakagwi kukurumba ibiroko by'umugambwe abagize urwego nshingwabikorwa murumva yuko tugiye mu ntara no mu komini ishinzwe ibibazo bimaze gushyikwa rero sakagwi k'abantu bakeye urumva rero izo mvugo ni imvugo zerekana yuko no kwita mu kirundi we bita nko kudadaza iri kwadadaza rero kurongera icyo kwagize uwundi kuko kuva bivugwa yuko ari abantu bagomba gushinga umugambwe isenyeri nyakuri nta cyemezo na kimwe ntizigeze bivugwa ahantu hagaragara kugira ngo abo byagiye nitwasanga by'ukuri hariho ibimenyetso bigaragara bahanwe cyane bahanugwe cyane basaba ikigongwe kuko iyo habonetse ibintu bigaragara ntibadafata mu rureka kwemera yuko afata ibingingo ibyo rero mu gihe byabuze nyahuza bumba ngo bakanakagwe k'abantu ahandi ngo abantu bakabasha n'umugambo uri ku butegetsi ahandi ye mama ngo bagiye gutama ikingingo mushikiranganji ahandi ngo bari amafaranga ahandi ngo ibi n'ibi n'abiriya ibyo n'ibintu n'imvugo zikoreshwa mu gihe abantu bamaze gutata igituma izi mvugo zibaho rero ni uko abantu bicarana bakavuga bati ibyo nakuvuze ko ni ibi ibyo ni ibi ntabwo ni ibi hama inyinshi ikaboneka icyo rero gushana n'umunsi ntikiraba mu buryo nubwa bwugurutse n'imitima yugurutse
mwavuze ko mutarekuriwe kuja mu ngoro y'umugambwe CNL gukora ayo manama muri iki gihe abo muri kumwe nawe we amanama muyagirira hehe
umva mu gihe bushyirangari buje gukurikirana ku migambi ikora bamaze gufata iyo ngingo nta manama abagishoboka nk'uko babisabye bavuze bati inama zonye zirekuriwe n'amategeko nizo twomenyesha ubwo bushyirangari biherenje cyane kwerekana yuko turiho turagerageza gushyira ibintu ku murongo no kumvikana ibyo rero bishobora munsi rero ntibishoboka na twebwe ntibikunda kutugira iyo nama kanatsinda urumva ko tweho mu nzego z'umugambwe nk'uko biteganywa n'amategeko twateza gutuma akora umukuru w'umugambwe cyane uko baba bitunganywa gushobora munsi ako kandi barakatujya ngo twicare turabe uko iki cyuka cyohoshoroka
mwihweje indyane zihari n'uburemere bwazo hagati mugambwe senera muri iki gihe murase kizera ko ibyo bibazo byose mufise mu nzo bitorera inyishu imbere y'amatora yo mu 2025 mugambwe senera ukaja guhiganwa ari mugambwe wuzuye urimwo abanywanyi bawo bose
jewe ni kuri ndabona neza yuko hari gushaka ku mpande zose mbere washaka twebwe n'ubu twiteguye yuko n'ejo hirya yaje umukuru w'umugambwe adutumye ko twokwitaba hama tukayagira ibibazo bihari
Terence Manirambona murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika kugira ngo umuyage ku bibazo nkoramutima biri hagati mu mugambwe CNL mwakoze cyane
mwakoze namwe kujya kara n'ejo ni mwadukenera tuzokora ama twiteguye kubishura
turashimiye bashinga nawe mwese mwaduha ikiganiro turashimiye kandi n'abaduteze amatwi abakunzi bi radio Ijwi ry'Amerika
ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku Ijwi ry'Amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radio zisanzwe abatwumviye kuri internete namwe mwatwumviye kuri telefone zanyu zigendanwa nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio Ijwi ry'Amerika kandi murakarama
dusangire ijambo